Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiri wanchuti na mwebakuzi wa radio Nzamba gate kakawe kaze umakuru yukuru umusi wa gata tuu turigine kezo ya chumina rime nzero umako yumbi na minongi na gata tuu makutu kategorie tu ya era kungingo murunguruzi kulikira Burundi ngo buracari kure nk'ukwezi mu bijanye no gutunganya intwari bereye mu ishyirahamwe Paxem rikangurira Abarundi guhindura ingendo basigura ko umukuru w'igihugu adasiba gushikiriza amajambo aryohera ugutwi gusa ariko ibikorwa ntibigaragare muraza kubikurikira murano makuru Namujanye namagara y'abantu abagwayi barenga 60 nibo bamenyekanye ko banduye ikiza cha korera kimaze igihe taradutse mu makarte y'uburaruko bigisagara cha Bujumbura umwe akaba yaritavye imana hitanwe n'ico kiza ivyo nibitigiriza tanzwe no bushikiranganje w'amagara y'abantu kuri uyu wa gatatu Bukisata chindero nawe myidogo n'imyinshi mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Gatwaro ni muri komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba imvo nuko ikibazo cy'abana biga mu mwaka wa gatanu B batararonswa amanota y'igice giheze kitigeze gitoregwa umuti n'umugenduzi w'inyigisho muri iyo komine yari agendeye iryo shure kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Ndaswe kuwara musanda waha ikaze mwano makuru duhera makuru mwijanya ni nwari bereye, Burundi ngo ntiburafata intumbero namba mwijanya no gutunganya intwari bereye uko niko byashikirijwe n'uno wa gatatu mu kiganiro cyashikirijwe kwamenyesha makuru n'ishyirahamwe Parsem rikangurira Abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro Faustin Ndikumana Rirongo yavuga ko ivyo biruko naho umukuru w'igihugu adasiba gushikiriza amajambo aryohera ugutwi yo kwerekana ko amafaranga atari make amaze kugaruzwa mu kigega cya leta avuye mu banyuruza amafaranga y'igihugu Faustin Ndikumana akavuga ko abagirizwa ubwo bunyonyezi badaheza ngo bashikirizwe intahe kurikira Faustin Ndikumana
tubiravye tubafite mu Burundi turaronka vision turiko turakorera ko ituma mahinduka aboneka izana programme politiki garaga harabaye inama ruko kuba izibutunze umwaka weze ajya marokomandasi yabaye n'ubu yase kujya mu biro kandi yasohoye biragaragara neza yuko dukora misi yose igihugu kitafashe inkumbero nubwo hari bya za plan national development urabona neza kwa tubiki uko manza ba kwa plan national development yo gushobora 18 2017 ukavanga ari agenda Burundi Demir Karan yabaye muri ntuze iriko irasigurwa ihaba ya nama rukokoma hariho za video 2025 tugeze muri 2023 ibyo twatwiyemeje muri 2025 eske zadashitse turabona neza ko ntidufise kabisa intuwe zo kubaza icyo gituma n'ama politike yose atarafata rumwe igira kabiri n'ibijanye no kugwanya ni mwalire. Ivyo bidahaguru kiwe kuntumbero ziza uburuza. Kwa sabire tayu kuhuboneka programi politike na vizyon alano bose wali kubarakulira. Kumugisita kana kakwe kukabine ini. Najibu shwa kuteri mbele amatwazi nukwa kumusi kumusi njoba zungikie gari hali ikini ikini kibishoka. Njoweza wakaza wakabine. Hanyi mikini na ivyo kugwanyi tulire ni mwalire. Kukwani ni mwono mbele karata. Fakwi mzego zikora. Fakwanyo zika hanwa. Ijo gituri cyo cyo kiragwanwa uko tubibona no munsi cyane we wumvise ko hagaho gatsungwanwa ko barasubiza amafaranga y'amanzi ituze basubiza bayasubirije he none niko ko hari umusanteri yibye bimva ngo bafashe panyete n'inuze za ngara ngara dabirutse ko umusanteri yibye twe niyo dusu intete isi mafu ko yisima ani so mu miliyari z'itanu hari yabazi karabiki umukuru y'ugwa ari karaya yaravuze jamurira neza ravuga ngo igihugu cy'ubuntu gikemera abantu batahanwa ntabwo ntikibikorereye turasaba ifata intumbero kuko ntaho biri ko biraja nta logike biragi
warongoye ishyirahamwe Parsem yongera akavuga ko mu bazingamitse intwaro ibereye harimo kandi kudahana ibyaha niho nyanga ry'agateka kazira muntu bituma igihugu bidatera intambwe n'ubunyene kurikira Faustin Ndikumana arongoye Parsem
uvuga neza yuko tubona yuko karakantu gatuma umenga ubuzima bw'umuntu mu Burundi buri ko buratakaza gakiro cyane ubu konfi yose udomba abantu bapfuye igihumbi adomba ngo barayibica ko n'icyo tuvuga rero nuko tubona mu nzego arakwiye kuba sensibilisation ikomeye ijanye nuko agatya kazira muntu kuko bazaza cyane cyane mu kuno kuko turabona no mu nzego za leta cyane cyane z'igipolisi ndabona cyane yuko womengo bihutira kutwe kuburekana abantu bagize ibyaha bijanye n'ubusuma bwa escroquering mugaba hari ibyaha ubona yuko izanirane ibyaha by'abica by'abanyuruza abantu by'abagira iki ibyo umengo niba bikurikira mu batwe urazi buri mise z'abantu bagana abantu bakomakomeye wiza tukani uki mga hati tumone la suite urada kwa hali kibazi mga vo uchibuza ku mbuki zuki polisa kwa tugira kwa afashe mga wano mga kora masaranga mga wano mga mwini besebe mga vize mwini besebe nune hivyo ni ego ni hivyo ni hivyo hali kibuza hafizo ku finzi karizuzi mga mwini ya mwini kijivugu mga mga ya nwa toi viziga hali ya ya wano ya pakuza tunga tukumbisi wa komei murabiye uko asanga baganda gusa niko ndavuga amazina ukabora nta gikurikira none izo gipolisi aho niki hashoboye ibyo byo bikwereka muri iki gifata yuko hari kintu kibuze cyane cyane cyane
icyo kiganiro cyatunganiwe n'ishyirahamwe Parcem kikaba cyari mu ntumbero yo kwiweza ibikorwa vya leta vyaranguye mu mwaka w'2022 leta yokora kugira bikosogwe muri uno mwaka w'2023 mu gisata cy'amagara y'abantu naho ariho tugiye guhandaniza makuru kuri radio Inzamba gateka kawe abantu 66 nibo bamenyekanye ko banuye ingwara yakorera muri bo 99 barakize umuntu umwe akaba yarahitanywe n'ico kiza ije nibiharo rushikizwa no ushikiranganje rw'amagara y'abantu kuva aho bamenyekaniye ko korera yateye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hari kinekezo rya mbere rya kuno kwezi ivyo kavyashikijwe kuri no wa gatatu n'umuvugizi mu ushikiranganje rw'amagara y'abantu Chloe Ndayikunda mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru aho yavuze ko ico kiza kimaze gutandukira intara zine z'ubuvuzi kurikira muganga Chloe Ndayikunda
muri bino bihe rero dusanga ico ntuzeye ico kiza kisigaye kiri mu burere bw'ubuvuzi bushika butatu aha mbere no vuga naho nyene ahubwo ni burere bw'ubuvuzi bune naho muri ka karere k'ubuvuzi ka Bujumbura Bujumbura Nord niko no vuga aho rero muri Bujumbura Nord niho nababwiye cyahereye gicakira bandanya muri Bujumbura Centre muri quartier Buyenzi hamwe na Jabe aho hose turumva hagiye kubera bagiye baratendera bagiye gusuhuza abari bagwaye bagenda bagitwaye hanyuma nticagumyaho cyarashoboye no kubandanya mu Cibitoke Cibitoke cya Rugombo mu Cibitoke cya Rugombo naho nyene turafiseyo abafashwe n'icyo kiza cya korera ikiguma hamwe ko hahereye mu kajaga kubera abantu bataguma hamwe iyo batarabye usanga bagendegwa n'abandi abo bandi bakagenda batwaye ni ukuvuga yuko mu isare naho nyene hashika nk'ahantu duvuge hatandatu mu isare yarabandanije mu kajaga mu Rubirizi mu Rukaramu mu Gatumba mutimbuzi hamwe na Maranzi aho hose yo nokuvuga yuko usanga hari nk'umuntu umwe ahandu
Inzamba hadu Inzamba gateka ka wa makuru twategwe twabandanirize hari mu bantu kw'igihugu aho amakenga ari yose kumutekano w'abanyororo indwi baheruka kwimurirwa mu yandi mabohero bakuye mu ibohero gy'intara ya Rutana bamwe mu bagize umuryango w'abanyororo bakavuga ko inyuma hafi izwi zibiri bataramenyeshwa aho ababo bungururijwe amakuru dukura aho mu Rutana avuga ko abanyororo bungurujwe bakekwa kuba aribo bataga amakuru y'ibibera muri Jobohero bafise niyongere
nkuko bivugwa nimwe mu miryango y'abanyororo ukarindwi bungurujwe bakugwa mu Jobohero rya Rutana ku munsi wo guhimbaza umwaka mushasha w'ibihumbi 2023 bakaba batwawe n'imodoka risanzwe yunguruza abanyororo iyo bagiye kuburana canke bungurujwe mu yandi mabohero abanyororo bakaba batabwiwe aho bungurujwe nkuko byemezwa kwa nimi jango yimu imwe hamwe nabegereye iryo bohero igiteye amakenga imiryango yabo nuko kugeza ubu hari abataramenya yababo bungururijwe bakavuga ko bafite impungenge ku mutekano wabo kuko nivyo kunguruzwa kugwa mu bohero rya Rutana bo babibwiwe n'abandi banyororo mu gihe bari bagiye ngo bagiye kubaramutsa ikindi ngo nuko bungururijwe kuri amasentare baboneramwo hamwe n'imiryango yabo itazusubira no kubagendera iyunguruzwa ry'abanyororo rikaba yaye inyuma y'ukwezi kumwe gusa hafashwe umunyororo na prokirere wa Rutana ariko akora ubushashuzi n'umwigeme muri bimwe mu biro by'iryo bohero abanyororo rero ngo bakaba bagizwa kuba bari mu bahora batanga amakuru y'ibera mu ibohero rya Rutana ntibigeze bamenyeshwa iyo bungururijwe imiryango yabo igasaba ko bogarukanwa muri iryo bohero kugira berekere amasentare kugira begere amasentare n'amaparike ababuranisha uruganda rwa Hadi Nzamba gateka kawe titurashobora kuronka kuri telefone urongoye ibohero rya Rutana kugira tanga umuco kubijanye n'igyo yimugwa ryabo banyororo
urakoze Bonfice niyongere tukimo gisata cy'agateka kazi na muntu Sixe vinyini muraba herutse gusubira gutogwa kugira rongora umugwi w'igihugu jejwe yubahizo wajyagateka kazi na muntu yatowe kubera tacho yigeze akora ukiringo ca mbere warongoye umugwi akaba yagizwa ko hagaragaye ubwicanyi n'ayandi mabi ivyakogwa na bamwe mu bari mu nzego z'igihugu leta nayo ikabishigikira bishikizwa na Jean-Claude Ntiburumusa ajejwe gisata c'amategeko mu cyirama ka Burundi kubwiwe uwo mugwi w'igihugu ubwizwe n'abantu batakwikwiye na gato uravye igikorwa ajejwe kurikira Jean-Claude Ntiburumusa
togwa rya vinyini muraba ngo arongore umugwi igenga aranira kitakazi na muntu mu gihugu ntibidutangaza na gato ni ibintu byumvikana yuko igihugu nk'u Burundi kironka umugwi wigenga aranira kitakazi na muntu utagira ubwigenge nagamba naho biba bivugwa yuko ari umugwi wigenga kubera ko ibihe Burundi burimo uno munsi ni bihe bijanye aho ubona agateka kazi na muntu gahohoterwa cyane kandi gahohoterwa n'abantu shoboye kugakingira tukavuga inzego za leta cyane cyane umugambi uri ku butegetsi rero uvugwa muri ivyo mbere na leta ntiboshobora kuzana umuntu ashobora guhagararira agateka kazi na muntu mu gihugu akabugwanira akavuga ibi byose biriko birakogwa six binyini aba rero uno munsi yasubiye kwitegwa nukubera ko ataco yigeza akora mu kiringo cyo cyambere gihe abanyagihugu baba ariko baramirwa nabi bakorerwa amabi atavugwa ababikorerwa n'inzego za leta ibyo kandi bigakogwa na leta ibibona kandi ibishigikiye kuko itahapfa ngo ihane abariko barabikora yarabaye umuntu yihoreye cyane kambere niyo ashatse kuvuga bakamutera ubwoba ukabona ko aciye amera nk'usokora muri ibi rero byo gushyira aho mugwi mu gihe mashirahamwe yaranira n'ingu za politike kandi yigenga atabigiyemo zo kuzaba bikajamwo abanye politike gusa ibivamwo ni ivyo vyuko haja aho mugwi ataco uzomarira abanyagihugu muri buka umugwi warurongowe na Frere na Kabiti Imana ukuntu wakoze neza nuko bari abantu bijunja n'ijambo mu kubashiraho abashirahamwe yaranira n'ingu za politike kandi yigenga yari yabishizemo uruhara kuva uno munsi rero igihugu gitwawe uko tubibona uno munsi si munaka gacinyizo itworota tuvuga ko hazoboneka umugwi wigenga rwanira gatya kazi na muntu
Jean-Claude Ntiburumusi akaba ajeje gisata cy'amategeko mwishira hamwe akat Burundi musozera aya makuru tubabwire bijanye n'indero ahimyidogo ari myinshi mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro cyagatwaro muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba bidoga avuga ko naho umugenduzi w'inyigisho muri iyo komine yari agendeye iryo shure kugira ngo atore umuti ku kibazo cy'abana biga mu mwaka wa gatanu B batararonswa amanota y'igice giheze atavyo yakoze aho bigeze ngo abo bana bariko bandikirwa amanota atari ayabo ababyeyi basaba ubuyobozi bw'indero mu ntara kugira ico buterereye mu gutora inyishu y'ico kibazo n'inkuru ya Signorine Nijimbere
Ikibazo abavyeyi barereye kuri iryo shure ngo nuko urugendo rwagizwe n'umugenduzi w'inyigisho muri iyo komine ya Kayogoro kuri iryo shure ataco rwavuyemo mu gihe bari biteze ko ingorane zo kutabwirwa amanota kw'abana babo zizotorerwa inyishu mu gihe impapuro bakoreye ko zatakaye abajejwe indero kuri iryo shure bahisemo gutanga amanota uko bavyishakiye kuko umunyeshuri wari we wese yavugayo yishakiye uviriza makenga yumwe muri aba bavyeyi
ufite kuminare yaraje ku iryo shure kugira ngo abaze gutuma abanyeshuri ku ishure shingiro rya Gatwaro batabwiwe amanota inyuma yaho icuka carabandanije twagira ngo kumbure aje gusuka ngo nayi icyakurikiye abana na bugingo n'ubu barabwirwa amanota bigaragara ko n'ubu ku iyo shure hakiri ikibazo abana rero basanzwe biga ku iryo shure rya Ecofo Gatwaro baratubwira yuko umuyobozi afatikanije n'uwundi mwigisha wo mu yindi somero ubu ariko babandikira amanota ataho bayakura ni ukuvuga avuye mu kirere kandi bari barakoze ibyo bita amatrabo journalis abana babajije umuyobozi yabije yuko impapuro bazironde barazibura rero abana bigashe batera amakenga kuvuga bakabaga barahamagara umunyeshuri umwe umwe bamaze ati mbega wari waronse amanota angahe muri Cabo Journali umunyeshuri hari igihe apfa kuvuga amanota atariyo hari abandi bavuga amanota yo hari abandi bavuga amanota atariyo
abo bavyeyi bariyamiriza ivyo bita amanyanga na cane cane ko umwigisha yahora yigisha abo bana yahinduriwe ishure bakanatinya ko ubumenyi bw'abana buzosubira inyuma n'ubu tumwumvirize
ivyo rero bikadutera impungenge ko abana bashobora kubwirwa amanota akiri mu manyanga ayo manyanga rero nk'abavyeyi tureye ku iryo shure turayamirije kandi bigaragara ko umuyobozi yoba yarambiwe mu gutwara iryo shure kuko amanyanga akorerwa ku iryo shure ateye ubwoba mu makuru duhabwa n'abana ku munsi wa kabiri niho umuyobozi yaciye ahindura uwo mwigisha ahora yigisha abana mu wa gatanu de twamanira kidatida amujyana mu yindi somero yumvikana yuko ubumenyi bushobora ku
urugamba rw'amakuru rwa radio inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone Manirampa Albert harongoye ishure shingiro rya Gatwaro kugira ngo agisha bivuze ko ntitwashoboye kumuronka eka n'umwigisha Manirakiza Prudent yahora yigisha muri iryo shure nawe nyine telefone yiwe yavuga ko iri mu kibanza ca kure
signorine nije imbere urakenuye ni kuri iryo jwi ryawe duciye dusozera ko amakuru ariko turabashikiriza nakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Eddy Claude ni nazwe nayashikirije ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu mugire umugoroba mwiza iwanyu naho butaha.